ini Newsweek America. Isuji Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo ryamari birashikiza imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese turi kumwe muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Mu byukuri ibi bintu byatubangamiye cyane birashoboka ko hari uwavuga ko wenda akora ibitangaza ariko niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga ko avura ibintu byose cyangwa akora ibitangaza twese ntago dukwiye kubisira.
Uwo ni umwe mu bavuzi bakoresha imiti ya kera bita gakondo mu rurimi rw'Ikinyarwanda yinubira ingingo ya Leta y'u Rwanda ihagarika ibikorwa byose byo kumenyekanisha imiti n'iby'ubuvuzi hamwe no gutanga ibiganiro ku maradiyo. Turavuga no kubashinga amateka mu Burundi bavuga ko ubumenyi mu mashure shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho, ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshure bakaba babishikirije inyuma y'ingendo bagize mu gihugu mu kuraba ukugene icyo gisata cyifashe. Turavuga no ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi aho yashikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo. Yamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe kandi tugira dushikirizwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, amakuru dufitiye nayahe?
Waramutse Fidel Niyongabo, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abakuru b'ibihugu n'ama leta bya Afrika baremeranije kurungika mu maguru mashya intumwa zo ku rwego rwo hejuru kubonana n'abafisi uruhara mu biriko birabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo kurondera inzira yo kuva mu kutumvikana kwavuye mu byabaye inyuma y'amatora. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe inyuma y'umubonano wahuje ejo ku munsi wa kane umukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika akaba n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu mashyirahamwe atandukanye yo ku mugabane wa Afrika ariyo SADC, ICGLR, EAC, CIAC, IGAD na CEDEAO yabereye ku cicaro cy'ubumwe bwa Afrika I Addis Abeba muri Ethiopia. Iyo nama yari itumbereye guhanahanya ivyumviro ku gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyuma y'amatora yo kuwa 30 ukwezi kw'12 guheze umwaka w'2018. Abo bakuru b'ibihugu n'ama leta basaba ko hoba harabangiriwe gutangaza ubwa nyuma ibiharuro vyavuye muri ayo matora imbere yuko haba umwumvikano. Igihugu ca Ethiopia caremeje itegeko riha uburenganzira bwo gukura impunzi ziri ku butaka uburenganzira murambare bwo gukora impunzi ziri ku butaka bwacyo zababa muri yoni. Iyo ngingo yemejwe ejo ku munsi wa kane izotuma izo mpunzi zitazokwama ziteze amaboko imfashanyo z'amakungu. Ethiopia ni igihugu kigira kabiri inyuma ya Uganda cyakiriye impunzi nyinshi ku mugabane wa Afrika zirenga 900,000 zahunze intambara ubugaragwa hamwe no guhamwa mu bihugu bavuyemwo bibanyi nka Sudani yo mu manuko, Sudani, Somalia hamwe na Eritrea. Iri tegeko rishasha rije rishira mu ngiro ivyo Ethiopia ciyemeje mu gushira mu ngiro nyene vyemejwe n'abakuru b'ibihugu mu nama yabereye ku cicaro cyawo ni mu kwezi kwa 12 mu gufasha impunzi kugira ntizibe umutwaro ku bihugu byabakiriye. Iryo tegeko riha impunzi uburenganzira bwo kuva mu makambi rikaja mu mashure rigafata ingendo hanze y'ico gihugu hamwe no gukora ubuzi butandukanye mu gihugu cyabakiriye. Umunye Canada yari yaranyurujwe mu ntango z'uku kwezi muri Burkina Faso yaratowe ikiziga. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganje ajeje umutekano muri ico gihugu. Kirk Woodman yanyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho ku munsi wa kabiri aho yari mu gihugu hagati mu karere kagwiriye mu izahabu mu ntara mu buraruko bushira ubuseruko. Ikiziga ciwe catowe hafi y'urubibe ico gihugu gihana na Mali hamwe na Niger nk'uko uwo mushikiranganji abishikiriza. Nta byinshi bizwi ku banyuruje Woodman aho yari mu karere gacukurwamwo ubutare kagenzurwa na kompanyi ifise amamuko I Vancouver mu gihugu ca Canada. Umugwi wa ONU warungitswe kugenzura ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara cha Hodeida ni muri Yemen waratewe ejo ku munsi wa kane. Nta numwe yakomeretse igihe amasasu yaterwa ariko ku muduga warimwo umukuru w'uwo murwi Patrick Kamart. Bose haba ku ruhande rwa leta ya Yemen n'abahuti bayirwanya baratana ko ico gitero. Ayo masasu yeje kuwa kane nta numwe ayo masasu yeje kuwa kane ku ntumwa z'uwo murwi yabaye inyuma y'umunsi umwe inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yemeje irungikwa ry'abagenduzi baye 75 muri ico gihugu ca Yemen gufasha uwundi murwi warungitsweyo mu kwezi guheze gucungera yubahirizwa ry'amasezerano mu gisagara ca Hodeida. Ayo masezerano yasaba impande zishamiranye gukura abasirikare babo muri ico gisagara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahagaritse urugendo rwa Nancy Pelosi arongoye inama nshingamateka ya Amerika yari yateguye kugira muri Afghanistan ni Bruxelles mu Bubiligi ejo ku munsi wa kane. Ikivugwa ko ari ukwihorana gufatiye kuri politiki ifatiye kwihagarikwa ry'imirimo ya leta rigiye kwinjira mu ndwi ya gatanu. Mu rwandiko ku mukuru w'inama nshingamateka, Perezida Trump yarankiye Pelosi n'abandi bashingamateka gukoresha indege ya gisirikare ya Amerika mu rugendo rwo kujya kubonana n'ibihugu vya OTAN i Bruxelles hamwe no kuraba abasirikare ba Amerika muri Afghanistan. Trump asigura ko byo babyiza urwo rugendo rwigijwe kure kurindi sango kuko abakozi ba leta barenga 2008 batarasubira ku mirimo.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyahera mu Burundi abashinga amateka bavuga ko ubumenyi mu mashure shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho, ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshure bakaba babishikirije inyuma y'ingendo bagize mu gihugu mu kuraba kugena ico gisata cifashe. Umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Janvier Ndirahisha akaba yavuze ko ivyo biriho kubera uburyo igihugu gifise hamwe n'igwirirana ry'abantu. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Abo bashinga amateka bemeje ko mu ngendo bagize ku mashuri atandukanye mu gihugu ico gisata basanze gihanzwe n'ibibazo bitari bike. Bashimangira ku bwinshi bw'abanyeshure, ubukene bw'ibirase, ubukene bw'intebe abanyeshuri bicarako hamwe n'ubukene bw'ibindi bikoresho mfashanyigisho. Abashinga amateka bakibaza ingene hobone ku mwimbo mwiza mu gihe abanyeshuri biga rumurengera kandi batagira n'ibikoresho bikwiye.
Mbega umwarimu yo bayigisha abana kuva kwijana kuduka cyane na 80 ko nzi ko ari benshi kandi ko nabo bigishije muzaba musaba umwimbo mwiza, uwo mwimbo mwiza wo uronka gute
muri meri. Biratangaje kumva ko hakiriho amashuri abana bicara hasi urazi imyaka 5 ningahe tuba twikukiye ugasa ishuri nkajya kuri base ugiye kuraba gateye isoni uravye andro nyuma kuri base honyene biteye ubwoba ugasanga ari mu ishuri nta nimeza y'umwigisha ihari abana bicara hasi. Imagine wo nk'umuntu avuye nk'ahantu akaza akasanga muri meri bimeze uko.
Kiretse ubwo bukene n'ubwinshi bw'abanyeshuri kubera igwirirana ry'abantu, abashinga amateka bemeje ko umwimbo w'abanyeshuri usubira inyuma kubera harabigisha bigisha ibyo batigiye. Mushinga mateka na wembo nigaba we yemeza ko ubumenyi bw'abanyeshuri bwasubira inyuma kubera abayobozi bamwe bagenwa bafatiwe kubukerebutsi mu migambwe aho kuraba ubushobozi n'ubuhinga bafise mu nyigisho.
Turabona yuko abigisha ni gake bakarihirizwa ubwenge, birumvikana yuko umwimbo waheza bagatanga utabumeze neza.
Umwigisha abanonosoye math physique agatumwa kwigisha biology na chimie cyangwa wize kirundi n'igifaransa agatumwa kwigisha icongereza n'igiswahili.
Birakunzwe kubona yuko abayobozi bashigwaho kubera ubukerebutsi bafise mu mugambwe n'abajene na experience anga bafise ugasanga rero kubera amabanga bafise mu mugambwe ntibitwararitse amabanga yo kwishure. Aha je nagira mbazi twatubazo bita DAD abana batahana muhira ko tutatubona cyane cyane mu mashuri ya leta.
Ku kibazo cy'ibikoresho, ubwinshi bw'abanyeshuri hamwe n'ubukene bw'abigisha, umushikiranganje w'indero yemeza ko ari ikibazo gikomeye. Janvier Ndirahisha yavuze ko abahinga berekanye ko kumwaka hategerezwa kubakwa ibirasi 850 ariko muri uno mwaka hubatswe ibirasi 117 gusa. ndirahisha akavuga ko biva ku mikoro make y'uburyo bwa leta
bujanye n'ubukene bw'abigisha mwibuke yuko ubushikiranganji bujejwe indero bwakira ibitegire by'abahabwa akazi bivuye iwanyu hisunzwe amikoro y'igihugu cyacu kubasaba kumbure kwa gatandatu canke munango y'ukwindwe ntihazitegeko rizogenga amafaranga igihugu kizokoresha mwibuka yuko mu ndero habuze abarimu badakwiye
nayo kubijanye n'abigisha ivyo batigiye umushikiranganji w'indero avuga ko biva kuri vyinshi kuko hose mu gihugu batoronka abahejeje ibyigwa byose babikeneye abigisha ariko anegura ko hari ababona ko igisata c'indero arico kurindirira ko akazi kameze neza nayo kubayobozi bagenwa hatisunzwe ubukerebutsi bwabo mu kazi yemeza ko ikibazo akize kandi kigiye gutoregwa inyishu
ukuntu abantu b'abayobozi batandukanye hariho hamwe adatomoye nibaza yuko ababijejwe tubyumva nabo tubisangiye tukazoraba yuko dukemura ico kibazo kuko hariho aho usanga umuyobozi ahari nyene kuko ahari n'umwarimu yasibye ntandike ko yasibye n'ibindi ariko ico ni kibazo hamwe hamwe bazi bariko barabikorera ko
abashinga amateka bari kumwe n'umushikiranganji w'indero inyigisho z'imyuga n'ubuhinga bemeranije ko ico gisata cugarijwe n'ingorane nyinshi mu butandukane bwacu aha baciye basaba ko utunganywa inama rukokoma ijanye n'iby'indero kugira bace ijya nini izo ngorane barabe ko zoshobora gutorerwa umuti muri kazoza. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho leta ibicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yahagaritse ibikorwa byose byo kumenyekanisha imiti n'ibindi bikorwa by'ubuvuzi hamwe no gutanga ibiganiro by'ubuvuzi ku maradiyo utari ugwego rwavyemerewe na leta. Bamwe mu bavuzi bakoresha imiti ya kera bita gakondo mu rurimi rw'Ikinyarwanda benshi bahora bitabaza amaradiyo mu kumenyekanisha ibyo bakora bakaba bavuga ko iyo ngingo ije kubangamira akazi kabo. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima risobanura ko umuntu wese abujijwe kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi mu buryo bw'amashusho mu muhanda ukoresheje indangururamajwi n'imbuga nkoranyambaga. Itangazo rivuga ko itangazamakuru naryo ribujijwe gutangaza ibikorwa byo kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi keretse mu gihe ushaka serivisi agaragaje icyangombwa cya Minisiteri ifite ubuzima mu nshingano kibimwemerera. Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA bafite ububasha bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'aya mabwiriza. Muri iki gihe ku maradiyo hafi ya yose yo mu Rwanda humvikanaga ibiganiro byihariye amasaha menshi bisobanura uburyo hari abavuzi bafite ubuhanga bwo kuvura indwara zose ndetse hakumvikanamo n'indwara zananiranye nka diabete, impyiko n'izindi bemeza ko zananiye abavuzi ba kizungu. Hari ubundi bwoko bw'indwara usanga abo bavuzi bemeza ko bavura nk'inyatsi, kongerera umuntu amahirwe ndetse no gufasha umuntu kugaruza ibye n'izindi ndwara nyinshi abo bavuzi bagenda bagaragaza ko bafitiye ubuhanga mu kuzikiza. Iki cyemezo cya Minisiteri y'Ubuzima cyabaye nk'igikoma mu nkokora abavuzi gakondo bari bamaze kumenyera gukorera ku maradiyo.
Icyo cyemezo ntabwo twagifashe neza kirabangamye. Ubundi hakagombye kubaho inama yo bakatubaza ese biriya bintu muvuga kuki mubivuga tukisobanura. Indwara zirakira ahubwo ikibazo no kavuza gakondo bakomeza guterwa ishoti.
Yabanye taregisi rukangara nkunze kuvura indwara z'imyuka mibi. Uburyo byambangamiyemo ni uburyo bwo kuvuga ko kwamamaza bitemewe kandi mu by'ukuri kugira ngo abantu batumenye ni uko tugomba kugaragaza ko duhari. Kandi indwara za nyabingi. Za nyabingi ni uburyo abantu baterekeraga za nyabingi aho gasanga ari abantu bakina ziterekerana ubu ngubu zikagira ingaruka ku bana babo cyangwa ku miryango yabo. Abo ngabo rusanga hari igihe batubona ibinini bibafasha. Niyo miti ituruka i Burayi ugasanga nayo ivura nyabingi ihari. Bigasaba ko twebwe twaziterekereye, tuzi guterekera abazimu, tuzi guhamagara imandwa, nitwe tuba tuzi kubikora.
Natwe turamamaza cyane. Mu by'ukuri ibi bintu byatubangamiye cyane. Iyo ataza kubaho kwamamaza ntabwo bwari kumenyekana. Birashoboka ko hari uwavuga ko wenda akora ibitangaza ariko mu by'ukuri ntabwo twese uko tuvura indwara zitandukanye ntabwo twese twa niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga akavura ibintu byose cyangwa akora ibitangaza twese ntabwo dukwiye kubizira.
Hari abandi bavuzi gakondo basanga Minisiteri yafashe icyemezo gikwiye kuko bemeza ko umuvuzi nyawe atiyamamaza ahubwo yamamazwa n'abo yagiriye akamaro.
Nkavura kuzingura abadamu batwite, nkavura n'amarozi y'amategano n'amatamikano. Ibintu byo kuvuga kwamamaza ku maradiyo nge ntabwo njya mbishyigikira nta nubwo mbyemera. Nk'ubu buvuzi bwanjye nabukuye ku babyeyi, papa yaravuraga, sinigeze mbona papa ajya kwamamaza. Uwavuye yakira akamuzanira undi, nanjye mbimazemo igihe uwo mvuye aragenda akanzanira uwundi yewe n'abaturuka i Bugande barazi iyo mvuye y'umuntu njya kubona nkabona yazanye undi nawe mu rugo aho hose nta matangazo ndatanga kuko ibyo ku maradiyo nta rugo mba mbyizeye neza.
Abayobozi b'amashyirahamwe bavuzi gakondo bo basanga icyemezo cya Minisiteri y'Ubuzima kiza cy'akajagari kari gasigaye mu mwuga wabo. Madame Areruya Virginia ni umuvuzi gakondo akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo bakorera mu karere ka Gasabo.
Batugira inama ko tutagomba kwamamaza imiti. Iyo uhaye umuntu umuti aragenda akarangira abandi kubera ko umuti niwo wivugira.
Ni ukuvuga ngo namwe barabavangira.
Baratuvangira. Kubera ko niba leta yatusabye ibintu tugomba kubishyira mu bikorwa cyane cyane iyo ntawe bibangamiye. Bene wacu bajya bakabye ibintu kuri radio. Ibintu byo gukabya nanjye njya mbyumva bikambabaza.
Hari abasanga iki cyemezo gishobora kuzahombya amwe mu maradiyo ku mafaranga menshi binjizaga bakuye mu bavuzi gakondo bamaraga amasaha menshi bamamaza ibikorwa byabo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi, aho yashikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo. Yabivuze ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, ahasanzwe hari umwumvikano muke hagati y'abayisilamu. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Gukebura no guhanura ku bijyanye n'inyifata ibereye umuyisilamu niryo jambo nyamukuru Abdul Karim Al Issa yashikirije abaserukira abayisilamu bo mu Burundi bwose mu mwanano yabahaye mu ntara ya Kayanza. Yakoresheje ururimi rw'icyarabu asubirwamo mu kirundi n'umurundi akora mu biro by'umuhuza w'abarundi.
Kuko ubuyisilamu na gato ntushyigikiye ko abantu bubana mu njyane bakwitana cyane basoturana. Iyo muri mu njyane ushetani acayinjira ari kukunyi atasambura na wenyewe. Ni Imana irashyigikira umuntu wese ari tayari kugira ngo ingorane zive mu nzira. Uri umuyisilamu kandi umuyisilamu uteza kwikeza neza.
Kuba uwo mubonano wabereye mu ntara ya Kayanza si kugihamana umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ari nawe yahaye ubutumire bwo kuza mu Burundi iyo ndongozi y'abayisilamu ku isi. Afashe ijambo yamenyesheje abari aho ko hari icyatumye bashima kugira umubonano mu ntara ya Kayanza.
Mpava ndabarega mugabo ndakunda kuvuga ibintu uko bimeze. N'icyatumye tumuzana gukorera inama ngaha mu Kayanza ni uko aha mu Kayanza mubanye neza n'ayandi madini mugabo hagati yanyu arakashatse gucamo. Aha rero twashimye kwaza kugira ngo nawe nabaye impanuro kuko mu minsi yeze murabizi ko mwatwitiwe kugira ngo tunabafashe hariho bene wanyu b'abayisilamu bapfunzwe n'ubumenga haracyari utwo tubazo. Twaraze kwaza kubaha impanuro nk'umubyeyi wanyu kizigenza mu muryango w'abayisilamu.
Aho mu Kayanza mu mpera z'ukwezi kwa kane 2016 haradutse kutumvikana hagati y'abayisilamu bapfa ubaserukira mu ntara. Bamwe bashaka gushira imbere uwo bavuga ko batoye Bucumi Abdalla, abandi nabo bagashigikira Matsitsi Zuberi yagenywe n'urongoye abayisilamu mu Burundi. Uko kutumvikana kwatumye abarenga 10 bafungwa inyuma y'umwaka bagakugwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Hari n'abahunze muri bo harimo Bucumi Abdalla yahiganirwa ico kibanza guserukira abayisilamu mu ntara ya Kayanza. Zuberi Matsitsi yagitahukanye afashe ijambo muri uwo mubonano w'ubaserukira yamenyesheje ko injyane zibaho kandi ko atawuzifuza.
Yerekeye injyane ziri hano na kamwe ndabishyigikiye kandi ndamuntu abikunda ibintu bityo. Ikintu yacu ndabyanga irabyanga irabyanga. Umuntu wese aza kwegera inyifato ngiyo acaba kure cyane n'ikintu iwacu.
urongo ya baisidamu kuwe ugu Burundi Saidi Kajandi ivyo bijene kutumvikana mu baisidamu mu ntara Kayanza ntacho bivuze ko mu jambo yashikirije ahanini harimwo ivyo yasavye uwo mushitsi ariko agendera Burundi
rekana jewe sabe nyakuba wo nta muduga mfise ngendera mu ndi mufti wabonye nyakuba wa uyu mwanya wose natebye nifuza yuko abayigenza ukwakira ngaha mugabo natebye kubera yuko naje mu modoka y'inkatakata
karibuni karibuni waheshimiwa karibuni karibuni
uwo mburano wamaze hafi kiringo cy'isaha abaserukira abandi mu gihe bayisilamu mu Burundi bwose niho bari ariko hafashe ijambo abari ku ntonde gusa ivyo rero hari bamwe bari bitavye ubonano batabicimye nabo batashimye kuvugira ku byuma byacu bifata amajwi harabatubwiye yuko bakibwiye wabo bagiye mu nama bari bazi yuko bagiye kwisanzurana n'uwo mushitsi wabo bagasabira kari ku mutima hari n'abatubwiye yuko kwari nko kuza mu bukwe ukicara ukazimanywa hanyuma ugataha uwo arongoye umuryango w'abayisilamu ku isi Abdul Karim Al Issa ari mu Burundi kuva 2013 muri iyo misi amaze yarahawe umwana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umukuru n'amashinga amateka hamwe n'abarongoye amadini mu Burundi ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi cya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi ba mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12 n'iminota 15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Mu Burundi abafise amazu y'uburiro n'ubunywero badakwije amategeko mu gisagara ca Gitega bahawe indwi zitatu bakaba bamaze kuzuza ibisabwa. Utazoba aravyuzuza ibihano biramurindiriye abafise bene ayo mazu bo bavuga ko abajejwe isuku bakwiye gushira inguvu nyinshi kuri bene amazu kuko abenshi mu bakora ako kazi bapanze. Vyavugiwe mu nama yahuje abafise uburiro n'ubunywero mu gisagara ca Gitega n'abajejwe isuku n'intwaro muri komine Gitega. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Fidele d'Antoine Sabimana.
Muri iyo nama Emmanuel Ngendakuriyo ajejwe isuku n'isukura muri komine ya Gitega yatanguye avuga ko isuku gifashe muri rusangi nivyo bagiye gukora.
Turavye isuku ni gifashe ma hoteli na mu hoteli isuku gifashe neza ku bice birenga 70%. Mugabo turavye mu maresora n'umunywerwa muri vira Gitega ibice biracari munsi ibice 50% uyu mwaka turangije wa 18. Umwaka wa 19 capital politique izoba mu ntara ya Gitega nico gituma twahimiza rero abo bafise ivyo izo nyumakwa yuko bogira isuku ikwiye kugira ngo abantu bazoronka bafungurira aho banywera neza cyane. Tuzokwamba tubagira ama inspection sanitaire mu mazu yabo bajejwe. Hanyuma ikintu kimwe twazanye gishasha nuko twashizeho umugwi de surveillance muri zone urbaine ya Gitega izodufasha kuraba abantu b'ibigaba badashira mu ngiro ivyo twabatumye.
Naho kubijanye n'amazu y'ubunywero canke uburiro bakorera mu mbaho canke mu vyatsi basabwa kubibomora nkuko vyemezwa na Emmanuel Ngendakuriyo.
Abantu bose bo muri vire ya Gitega bafise amaresora canke ububare mu mbaho canke mu vyatsi bo biranura ejo bukeye. Mugabe abandi basavye yuko twuba amahinga atatu kuri ngo bitegure neza bazane ivyo tubasavye na cane cane kubaka uzugasumwe bwiza na cane cane kwambara kugura amataburiya afise inomero n'inkofero zifise inomero n'ibindi.
Abazobirenga ko ibihano birabarindiriye
amategeko y'u Burundi aratomoye no kuvuga yuko twababwiye yuko ubwa mbere iyo umuntu ananiranye turamuteguza nico gituma twashyize iyo komite de surveillance izogenda kumuhanura kugira ngo ahindure inyifato. Icya kabiri twavuze yuko tuzobaca amande tutavuze igitigiri. Icya gatatu umuntu azoba yananiranye cyane rwose tuzokugara ubunywero bwiwe canke iresitora kugira aje mu bindi bikorwa.
Abo bene uburiro n'ubunywero bobona ku nguvu nyinshi zikwiye gushigwa kuri bene impango kuko menshi mu bakora ku kazi basanzwe bapanze nk'uko bivugwa no mukenyezi asuburiro muri karitsiye yayoba
bwe rero benshi dukorera mu mazu dukotesheje icyo cyo rero na grand save murana muri kino gisagara cya Gitega benshi usanga afite parcelle irimo ivyo bikorwa abantu bapanze bakoreramwo usanga ashaka kuyuduzamo ubuntu bwinshi cyere cyo nasaba rero ko mwogerageza mukagira mukaraba nk'abantu usanga dupangiye banyene impangu no nyene mukabatuma ko igihe mutumye ko abafite amarestora canke n'ububare na nyene urupangu arakenewe kuza kuko ahari no nyene acabona yuko ibyiterambere bikenewe ni kwisuka mu rupangu rwiwe hanyuma rero natwe mukatusamuzo mudufashije
ikindi naco abo bene uburiro n'ubunywero bavuga ko buba udakwije amategeko nuko bokongereza amazi mu gisagara cha Gitega mu makaritsi akenye bakemeza ko atamazi ariho isuku ribagora uyu numwe mu bakenyezi muri karitsiye yayo
nkuko mudusaba ko duhinduka natwa ntivyo tubasaba kandi ngo dufasha kugira ngo iryo suku muri ko madusaba muri karitsiye rishoboke karitsiye yayo bamurayize ukwiye ububatsi kwitunganijwe turafise ikibazo cy'amazi nkuje ndamazi ndwi zibiri ibomba iringaho atani majya amazi rikoroka Nijyase ku munsaba atamaje amazi ndonka ayo mazi nkoresha ntakoresha amazi ya karonga cha nkayo mukozi nawe nzohemba kuza kuyavoma ku bitoyi yaherereye mumba ko bica binkutashe amazi n'ukuvuga nkoresha make ruwo umuntu agiye muri toilette ndo ndamo hutuzi duke kuko nanje ndayaronka azimbye mudufashe rero muri yo n'ukuri mudutunganize ikibazo cy'amazi
mu makaritsi 9 agize igisagara cha Gitega utuzu twimbaho badandarizamo ibinyobwa n'ibiribwa turibonekeza no kumabarabara makuru makuru Atagati mugisagara igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yasavye president Donald Trump kwigizayo ijambo yama ashikiriza abanyagihugu ku mwaka utashe ku kugena igihugu cifashe n'imigambi y'ibihe biri imbere mugenzi wacu Thomas Kamilinda dufite ibindi kuri iyi nkuru
akimara kurahira ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa mbere president w'umutwe w'abadepute muri Congress ya Amerika Nancy Pelosi yandikiye ibaruwa umukuru w'igihugu amutumira kuzageza ijambo ngaruka mwaka ku baturage ku itariki ya 29 y'uku kwezi nkuko byabaye umuco president Trump yari kurivugira mu cyumba cy'inama rusange y'umutwe w'abadepute inzego zose z'ubutegetsi z'igihugu ziteranye ejo bundi kwa gatatu nanone Pelosi yandikiye Trump amubwira ko byaba byiza itariki y'ijambo yigijweyo kubera impamvu z'umutekano yamusobanuriye ko ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu Secret Service nacyo kidafite amafaranga muri iki gihe cya shutdown no kuvuga muri iki gihe imirimo imwe n'imwe ya guverinoma yahagaze kubera kubura ingengo y'imari yo gukoresha shutdown imaze hafu kwezi Nancy Pelosi ntavuga rumwe na President Trump ku rukuta rwo gukumira abimukira bashaka kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika badafite ibyangombwa ku mupaka w'amajyepfo n'igihugu cya Mexique Trump asaba inteko ishinga amategeko amadolari hafi miliyari 6 kugira ngo yubake uru rukuta Pelosi yararahiye ati ntayo tuzamuha we nabandi bari kumwe mu ishyaka ry'abademokrat bavuga ko urukuta ruhenze kandi nta kamaro rufite bo bavuga ko hari ubundi buryo budahenze kandi bufite ingufu zo kurengera umutekano w'imipaka. Trump we yemeza ko urukuta ari ngombwa rwose kugira ngo Amerika iburizemo abakomoka muri Amerika y'Epfo niyo hagati avuga ko bazana mu gihugu ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubwicanyi. Kugeza ijambo ku baturage shutdown itararangira byari guha President Trump urubuga rw'igitangaza rwo kongera gushyira igitutu ku bademokrat ku kibazo cy'urukuta ashaka. Nubwo impande zombi zitana ba mwana kuri shutdown abaturage bose ko babibona. Ibipimo bikozwe muri iyi minsi byerekana ko abenegihugu 51% bashyira amakosa kuri President Trump bavuga ko ari we utera shutdown. Inteko ishinga amategeko yagombaga kujya mu kiruhuko cy'iminsi mike mu cyumweru gitaha ariko abayobozi bayo bavuga ko nacyo kizaburizwamo niba shutdown itararangira. Naho President Trump nk'uko umwehemuraho yaraye yandikiye President w'umutwe w'abadepute amubwira ko nawe yigije urugendo Nancy Pelosi yagombye kuba yaratangiye ejo kumugoroba mu Burayi, mu Misiri no muri Afghanistan. Amubwira ko ibyiza ruko abagumye hano i Washington DC kugira ngo nawe akomeze ibiganiro bigamije kubona umuti wa shutdown.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Ndimutangwe kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.